Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa kabiri tariki 25 y'ukwezi kwa kane mwaka w'2017 muri kumwe na Frederic Mundikije.
Murabizi ko ibintu cyangwa abantu bava muri kiriya gihugu bataye umutekano muke muri kino gihugu kuva mu 2015. Murabizi ko hari ibigwanisho byinshi byaje biva hariya n'abantu inkozi z'ikibi zaje ziva hariya.
Uyo ni Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'ipolisi cyo Burundi, avuga ku mfashanyo ifungurwa bya PAME byasubijwe mu Rwanda uyu munsi kuwa kabiri. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye igikorwa kamu katerwa n'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika Moseleko EAC, gasaba ibihugu bigize uyu muryango kugurura imbibe zabyo. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Leta y'u Burundi iherutse kwangira amakamyo ishami rya ONU riraba ibijyanye n'ifungurwa ku isi PAME kwinjira ku butaka bw'u Burundi. Izo mfungurwa zaguriwe mu gihugu cy'u Rwanda zashitse ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda ku munsi wa gatanu w'indwi iheze, zasubijwe inyuma kuri uyu wa kabiri mu gitondo nk'uko byemezwa na PAME. N'inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Izo mfungurwa zasubijwe inyuma zari zigizwe n'amatoni 300 y'ibiharage, ariko amatoni yose hamwe harimo n'atari bwashike ku mupaka ya 508 zari zigenewe abantu 12,000 bagizwe n'impunzi z'abakongomani bari mu Burundi n'andi maprogramme ya PAM harimo kugaburira abantu bugarijwe n'amapfa. Amapfa ni nayo yatumye ishyirahamwe PAM rero akagurira ibyo biharage mu Burundi kugira ryirinde guhungabanya amasoko yo hagati mu gihugu kubera umwimbu utari mwiza, nk'uko bisigurwa na Nicole Jacquet atwara PAM mu Burundi. Kubera PAM ifite ububiko bwo kuguriramo ibifungurwa mu bihugu bya Kenya, Uganda n'u Rwanda, umfaso nasigura ko ibiro bya PAM mu karere byashimye guhahira i Kigali kuko ariyo hafi y'u Burundi. Mufato ni Jacquet yemeza ko leta yishimikije imvo z'umutekano mu kwankira izo bifungurwa kwinjira ku butaka bw'u Burundi.
Ce n'est pas la première fois qu'on voit être arrêté aux frontières, ce soit au Burundi, ce soit dans les autres pays, ce qui fait que ça nous a pas interpellé.
Agira ati, ntiryari ibaye irya mbere imiduga yacu ihagarikwa haba mu Burundi cyangwa mu bindi bihugu. Nicyo gituma bitaduhagaritse umutima, ariko mbonye amakamyo acubugaranywe ku wa gatandatu naciye mpamagara igipolisi, ubushikiranganji bw'intwari yo hagati n'abandi. Batubwiye ko ari ingorane z'umutekano. Igihugu kitubwiye uko PAM ntiryoshira mu irinda abashoferi ibyo batwaye n'amakamyo.
La cargaison, mettre en péril les chauffeurs, mettre en péril les camions.
Twabajije umuvugizi w'igipolisi izo mvo z'umutekano izo arizo. Pierre Nkurikiye yatwishyuye ibikurikira.
Leta yaramaze kwishyura no kuvuga ko yishyuye ni ku mvo z'umutekano w'igihugu cy'u Burundi.
Ku mvo z'umutekano w'igihugu cy'u Burundi gute?
Murabizi ko ibintu cyangwa abantu bava muri kiriya gihugu bataye umutekano muke muri kino gihugu kuva mu 2015. Murabizi ko hari ibigwanisho byinshi byaje biva hariya n'abantu inkozi z'ikibi zaje ziva hariya zikagandagura indongozi ngaha bagatera muri za Kayanza. Kandi murazi ko twanafashe n'inkozi z'ikibi nyinshi twaziberetse n'ibyo bakoresha twarabiberetse zagiye muri kiriya gihugu. Uno munsi rero umuntu akubwiye ko ari ku mvo z'umutekano ngirana uri mu Burundi ucamva neza ibyo arivyo.
Umuntu ashobora kwibaza ati noneho igipolisi gifise ubuhinga bwo gucungera, nticyari guheza ngo kirabe by'ukuri yuko ibyo bintu mwaza ko byogirira nabi umutekano w'abenegihugu birimo.
Ingingo yafashwe gutyo
hamwe iyo ngingo itohinduka bishobora gutuma imfashanyo za PAM zigabanuka.
Si le problème du corridor nord devait persister, là pour nous c'est assez grave parce que cela veut dire que tous les convois devront passer par la frontière de Kobero et la frontière de Kobero.
Kamwe ngorane ya corridor nord yo bandanya bizoba bigoye cyane kuri twebwe kuko imiduga yose izotegezwa guci Kobero. Mupaka wa Kobero kubidandazwa biva mu Buganda na Kenya n'ukuzunguruka bidasanzwe. Tuzosha twongera ko 35,000 z'amadolari y'Abanyamerika ku mahera y'urugendo. Nicyo gituma twifuza ko inzira ica mu Rwanda yosubira gukora kuko bitagenze uko tuzosha tuzana imfungurwa nke bitewe n'uko turi hamenshi mu rugendo. Twari twateguye imigambi myinshi muri iki gihe cy'amapfa bishobora kuzana ingaruka mbi bantu niko badufasha mu Burundi.
Avec des coûts plus élevés, cela va pénaliser nos bénéficiaires qui sont les plus vulnérables actuellement au Burundi.
Kuri icyo kibazo igipolisi nta nyinshi itomoye kiratanga.
Ikintu cyose kizoba kije kigomba kwinjira mu Burundi kizoza cigwe kimaze gushika hanyuma ingingo zifatwa.
naho leta y'u Burundi yankiye amakamyo yishira hamwe pamu kwinjira ku butaka bwayo aciye ku mupaka w'u Rwanda iryo shira hamwe ryemeza ku migenderanire yaryo no Burundi yifashe neza icyo gisata cyawo ni kirari bijanye n'imfungurwa ikorera mu Burundi kuva mu mwaka w'1968 eroje uri ka neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ibiro bikuru by'umuryango wa Afrika ubuseruko bihamagarira ibihugu byo muri uyu muryango byugaye imbibe kugira ibidandazwa ntibishoke kwikubita agashi bikugurura izo mbibe vuba. Ibihugu bidomwa ko urutoki n'u Burundi bugaye imbibe buhana n'u Rwanda hamwe n'igihugu cya Tanzania cabujije ko ibidandazwa bimwe bisohoka. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver. Niyo nkuru
umujyango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko uvuga ko ibihugu byose bibwirizwa kubahiriza amasezerano y'isoko rusangi. Kimwe mu byayo masezerano yatewe ku mukono mwaka w'2009 n'abakuru b'ibihugu avuga nuko ibihugu bigize uwo mujyango bisa n'ibikuyeho imipaka mu byerekeye urudandazwa. Naho biruko uwo mujyango umenyesha ko hari ibihugu nk'u Burundi biheruka kugara imipaka buhana n'u Rwanda mu byerekeye urudandazwa. Honorable Christophe Bazivamo icegeye cy'umunyamabanga mukuru uwo mujyango avuga ko ibyo bigira ingaruka mbi ku gihugu ubwacu hamwe no mu karere kose.
Rimwe na rimwe uretse igihombo abagomba gucuruza bagira iyo babuze isoko ry'ibyo bacuruza, kuko gufunga umupaka ngo ibintu bitajya mu kindi gihugu kenshi hari igihe banakumira nta bundi buryo babahaye bwo kugira ngo bagurishe umusaruro wabo. Rimwe na rimwe ukabapfirwa.
Uwahora ari umushikiranganji w'u Burundi aje winjira gico gihugu mu muryango wa Afrika y'ubuseruko Leontine Nzeyimana imbere yuko asubirizwa muri uku kwezi mu kiganiro aherutse guha ijwi rya Amerika yasiguye ko iyo ngingo u Burundi bwafashe ariyo gukingira umwimbu.
U Burundi ntibwugaye imbibe ruja n'uruza rurabandanya, ahubwo u Burundi rwarabujije gushora ibifungurwa bimwe bimwe by'u Burundi bija mu mahanga apana mu Rwanda honyine mu mahanga hose mu muri Tanzania no muri Congo kubera umwimbu utagenze neza. Iyo ni securite alimentaire.
Umujyango wa Afrika y'ubuseruko umenyesha ko atabihano ushira imbere ahubwo ko ibihugu bihamagarirwa kugurura izo mbibe ku neza ya bose. Pierre Clavin inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Uruhagarara
urahumiwe reka mana yanjye ibi bintu tuzobikuraga twimbere
ukwikekana.
Ehe mwishwanje tugasamara baradusiye tatwese
banirumve ko
unje kwiswa mu bitanga ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira ineza
twaze biraturaba. Tureke ibintu byangare tubone byongera n'isinye
abandi bahise mu rukundo.
Shiri wanje urukundo ngukunda ruruta byose iby'ukuri umuseruko nanjye nkaba umurengero mafu
nigikina muri kiri kuri ku ijwi rya Amerika iminsi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage n'abandi
abavyeyi b'abarundi barereye mu mashuri abanza yo mu nkambi impunzi ya Rusenda mu ntara ya Kivu bavuga ko umugambi w'ishami rya ONU gitaho ibiribwa PAME ugamije kugaburira abana mu mashuri wabafashije cyane. Abana baremeza ku mfashanyo yatumye biga neza gusumba. Umunyamakuru Vedaste Ngabo akorera ijwi rya Amerika muri iyo nkambi niwe agiye kudushikiriza inkuru.
Bazajya baje badukuma imwe tuzana amasahani n'amazi yo gukaraba.
Iyo ugeze kuri amwe mu mashuri abanza yo mu Rusenda mu masaha ya mu gitondo na nyuma ya saa sita uburirana n'abana bitwaje isahani amakayi kimwe na rimwe haraba bitwaje urukwi ko gutekesha ifunguro bagenegwa n'ishyiramwe mpuzamahanga rishinzwe ibiribwa ku isi PAMU muri gahunda yaryo gise cantine scolaire Bahati Everine ari mu babyeyi batekera abanyeshuri biga ku mashuri abanza ya EP Sungu ikigo kigaho abana b'abarundi n'ab'abakongomani aragaruka kuri gahunda yo gutekera abana bo mu mashuri abanza imaze igihe kirenga imyaka ibiri
saa yine tuba tugaburiye abana bo bagaca bafungura bakarya bagashaza mu ishuri kandi hasa zigeze bagaca bataha hagacaza abo ku mugoroba rero abo ku mugoroba bagaca bafungura saa sita n'inusu tubihije ibyo kurya byabo bagaca bafungura hama bagatorera kwiga kandi ku mashuri bagaca bataha ku mugoroba
mugenda mubagenera ibingana gute
turabagira nyene itayi yabo nyene pame yakwereze dukwiye kubaronderera bakata nyene ubugari buhuye n'uko nyene bwo bahaza
bungana gute
nakara mbado hedo katish kandi barabahaza
mbese programi mwe ku bavyeyi muyishimira gute
twese twayishima kubera abana bacu biga neza nibaze barasinzira ku mashuri
kuba aba banyeshuri barira ku ishuri mu gihe cyakumanywa bifasha aba banyeshuri kwiga neza kandi bigatuma n'abavyeyi babo badatimira mu bakora yo kubashakira ibyo bajya igihe babavuye ku ishuri ku mugoroba nkuko byemezwa na Kabura Bahati umuvyeyi ufite abana batandatu kuri iri shuri rya EP Sungu mbese mwegwe nk'abavyeyi bo mu nkambi iyo abana barire ku ishuri n'iki bibamarira mwebwe bibafasha
bitufasha kamara kuko abana bashagenda bafunguye ngaha bageze hariya nibatera n'ingorane muhera kuko zijya fungurwa bage bariye ngato cye tuyitona natwe kurondera hariya mu nkambi yewe nce nkora ibindi bikorwa bitandukanye umwana nce ndamurondera ibindi fungurwa lakini nazo akigwaye no kujya yoyirwa atariye oya
ariko iyo mwamugaburiye hanga ngo bituma yiga neza
yasha yiga neza nabagisinziye kuko kujya kumva ashonje abafise utuguva kiga neza
Misago Jean Felix n'umwarimu mu mashuri abanza yo mu Rusenda avuga ko iyi gahunda yatangijwe na PAMU yo kugaburira abana ku ishuri yatumye barushaho gukunda ishuri nubwo hari umubare munini w'abana baza ku ishuri batitwaje amakayi
ngo bigenda barazana ibiribwa hanyuma twese ngaho ku mashuri twaratoye komite ziteka ibyo biribwa bagaca bari bo bagaburira abo bana abana rero kuza ku ishuri barazana amasahani kugira bafungurireko
ngo hari abana bibagirwa amakayi bakazana amasahani ariko
aho ko iyo ibagira isahani bambikaye azana isahani isahani ntayibagira n'umunsi wa iyo yibagiye amakayi nta kundi umwana arapfa kwiga uko nyine ari naho batayagira mugabo ugasanga afite amasahani turabatuma n'imwe kugira ziteke bya biribwa baza kujya ku ishuri.
Ese tubona ko biba bigoye kuba bari mu nkambi bakabona n'inkwi.
Bo, mu bisanzwe inkwi pamiragerageza kuzana inkwi ngaho ku ishuri, ngaho hari igihe zihera. Ziheze rero abana tukaje tubatuma nyamwe.
Tubamenyeshe ko igahunda yo kugaburira abana bo mu mashuri abanza yo mu Rusenda iri mu bifasha abenshi muri abo banyeshuri b'abarundi n'ab'abakongomani kudata amashuri ngo baje kuzerera kubera inzara. Badasenga bo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Leta y'u Burundi imenyesha ko ifise imigambi itari mike kugira itorere inyishu kibazo c'ikena ry'umuyagankuba cabaye akananira abahinga mu Burundi muri kino gihe. Godefroid Kizimana, umuhanuzi mu by'ubuhinga umushikiranganji amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka mu Burundi, yashikirije imwe muri iyo migambi. Hari mu kiganiro mu isanga cyo kuri uyu wa kabiri atangura yemeza ubwo bukene bw'umuyagankuba.
Nivyo nk'uko mubishikirije igihugu cyacu cy'u Burundi kiri mu kene budasanzwe bw'umuyaga nkuba uhabwa cyane cyane ibisagara ugahabwa amahinguriro ugafasha abo bose bafise ibikorwa byo kwikenura kuko atamuyaga nkuba ubuzima mu bantu buraheza bukamera nabi kuko mbere haba nk'uko mwabivuze mu mashuri mu bitaro umuyaga nkuba urakenerwa ariko nk'uko mubibaje mubizi Uburundi buheruka gushinga imigambi yagiye mu ngiro ijanye n'umuyaga nkuba kuri urwo rugomero rwa Gwegura naho hari 85. Urundi rugomero rwubatswe mu nyuma n'urugomero rwa Nyemanga nago rukaba rugomero rutonya rutarenze inguvu zingana megawate 2.8. Ivyo navyo uravye ibihe turimwo kuva ico gihe ca 85 gushika uyu munsi Uburundi bwarateye imbere ibisagara byaragutse amahinguriro mashasha yaraje amashuri menshi yarubatswe ibitaro ikivyo byose biteza imbere igihugu usanga mbere no mu burimyi ubu ntiturima ngo turye gusa turima kugira ngo tuhingure twongere ibyo twahinguye tubige canke tubishore mu mahanga ari naco gituma ubwo bukene buguma bwiyongera ari naco gituma nkuko mubimbagije leta y'u Burundi yashyizeho politique ijanye no guteza imbere amasoko ntangaguvu iyo politique nayo leta yayemeje mu 2011 ariko kuva ico gihe murazi yuko umugambi nk'uyo udakogwa n'amafaranga y'u Burundi gusa ukogwa dufashijwemo na basanzwe badufasha nka banke mpuzamakungu y'isi yose canke ibanki y'iterambere ya Afrika mbere ni banke y'iterambere y'ibihugu by'i Burayi yavyo niyo mashirahamwe mpuzamakungu akunda kudufasha mu guteza imbere uwo mugambi w'amasoko ntangaguvu ariko ico gihe twarabonye igihugu cy'u Burundi cyane cyane na leta yarabonye yuko tutoguma twama turindira ibiva hanze ari nacyo gituma leta yahizeho umugambi wa mbere wo kubaka urugomero kuruza impanda ubwo nago gubakwa mu mafaranga atanzwe n'u Burundi gusa twararonse mugabo n'abandi badufasha cyane cyane nk'ubuhindi buzoduha amafaranga yo kubaka urugomero kuruzi kaburantwa n'abagihugu cy'Ubushinwa naco nyine cyaratwemereye kuduha amafaranga yo kubaka urugomero kuruzi ruzibazi ariko turafise n'izindi ngomero zo kubaka muri iyo politike nko ku ruzi jiji na murembwe naho nyine hazokubaka ingomero eka no mu bihugu duhana imbibe turafise imigambi y'ukubaka urugomero rwa kuruzi Kagera aho bita Rusumo Falls no kuruzi Rusizi urugomero bita Rusizi ya gatatu muri iyo migambi rero ibyo ariko ndababwira ibijanye na n'ingomero zubaka ku nduze zaye n'amazi ariko na leta yarashinze umugambi wo guteza imbere ayandi masoko ntangaguvu
imbere ko tujya mu yandi masoko ntangaguvu izimfashanyo mwavuze yuko ubuhindi ubushinwa bugiye gufasha mu kubaka ingomero ibyo bizoba ryari kugira abanyagihugu babimenye
imigambi nk'iyo yo kubaka ingomero nko ku nzuzi birafata igihe gitari gito birashobora mu gihe amafaranga amaze kuboneka batanguye mu gahisoko abubatsi uwo mugambi urashobora kumara ku myaka kuva ku myaka 4 gushika ku myaka 5 ariko leta y'u Burundi yarabonye yuko batorindira imyaka 5 kugira ngo abanyagihugu baronke umuyaga nkuba kugira ngo bikenure murazi mbere nuko nawo ni yashinzeho umugambi mpuzamakungu w'iterambere rirama ivuga yuko umunyagihugu wese ategeza kuronka umuyaga nkuba ukwiye kugira ngo abeho neza ari naco gituma rero leta yabonye ko ico gihe coba kirekire yashiburiko irategura gutera ibikumu amakondra yo gukoresha ibitoro kugira ngo amamashini ashobore gutanga umuyaga nkuba ukwiye kugira ngo muri iri ciriza tube dufise amamashini ashikana afise ingufu zishika kuri megawati 30 kugira ngo ya matara twama turiko turatanga mu makarate tugabanganye kugira ngo bose bajye bararonka ivyo bihere
ego me ni ikiganiro muri isanga gihakaryo abifuza kugira ico baterere canke kubaza bakagira ico bavuze turafise Gilbert ku murongo wa telefone Gilbert mwiriwe
ndakumva neza cyane murakomeye
ego me turakomeye mufite ikibazo cyangwa mufite icyiyumviro
ni ukuvuga ko nimba avuga yuko umuyaga nkuba mu Burundi uboneka mu magawate 30 ivyo vyo ndabinegura cyane kuko no munsi wawundi wababa imiliyoni zishika 12 imiryango nka yose usanga ikeneye umuyaga nkuba kugira yikenure uno munsi usanga ibiti lovoisement ibiti yo guhabica amakara giye gukena no kuvuga mu minsi abanyagihugu bazobora n'ivyo bacanisha babaheze baro n'ivyo babura ivyo bafungura kubera amakara yingi inkwi bacana cyanye igone bakijika ubutoro babarose none nyako ba mutumira ngo manda kubaza ko bizaze kurikira ko tuzi ko ibirere bigoranye mwaba mwitwaza yuko atamazi yagiye mu gwegura cyangwa handi hamwe byoshikije gucacu kikaguma kiri mu ngorane muri condition climatique nizi imvura itagwa cyane mu karere ka Kayanza n'ahandi abanyagi bino shaka kuguma umuyaga nkuba mu kubikwiye kubona mu gasagara cya Bujumbura no munsi atamera aho bigera baronka.
Okay, murakoze kunsubiza ijambo. Nashaka kwishura uwo mutumire ku kibazo cy'ambira mbajije nibaza ko yumvise nabi. Navuze yuko mu gihe cy'ubucu Burundi dufise umuyaga nkuba ungana megawati 30 kubera kuva muri 85 tutigeze twubaka ingomero zikwiye. Mugabo turafise kandi megawati 12 dukura mu Ikongo muri SNL na SNRAC ico twita importation mu gifaransa ariwo tugura hanze. Turafise kandi na centrale thermique dukotesha ya megawati 10 ibyo navyo bikangana byose umuntu ateranije megawati 45 nivyo byonyine dufise ubu. Mugabo mu bisagara hose n'amahinguriro dukeneye megawati 75 ari nacyo gituma nababwiye ko ubu hari ubukene bungana megawati 30 nibwo dukeneye ari nacyo gituma leta rero yashizeho umugambi w'uko utege kuri kontra na societe prive societe y'abagwiza tunga bashiraho baduha amamashini aca duha izo megawati 30 zibuze ibyo navyo mu kwezi kwindwi kwezi hagati mu ntango z'ukwezi k'umunani izo megawati 30 zizoba ziriho.
Egome, reka twakire na Prida mwiriwe.
Egize mwiriwe.
Muherereye munyarutse mubaze.
Amulisagara cha Bujumbura. Nagira mbaze nyakubaha umutumire. Ko tumaze igihe tubona ikurakuranwa ry'umuyaga nkuba. Ibanga mu makaritsiye y'igisagara cha Bujumbura. Bega mu gisagara cyose byo bari ko bimeze mwoba mutanga umwanya umwe mugafata muri tigasekebuye tubahaya amasaha ya terekaritsiye tubahaya amasaha. Icyo cyari kibazo cya mbere nyakubaha umutumire. Akabazo kagira kabiri mu 2005 nye n'icubahiro umukuru w'igihugu yari yemeye ko hari izindi ngomero zoba zigiye kubakwa. Mbega aho bahabaye inzitizi zihe ko bitarashika kugira igihugu cyacu kibandane gitera imbere. Murakoze.
Yego mureka twakire Sabiyumva mubishurire hamwe. Sabiyumva mwiriwe.
Hari ukuntu ngaha mu gisagara cya Bujumbura mu makaritsi atandukanye bashobora kuza baraduha umuriro nyuma y'isaha imwe ama inyuma y'uwo yiyindi saha amatara agatakika. Hari ukuntu rero mu bantu benshi baba bakoresha mu bintu bijyanye n'umuyaga nkuba bashobora kuba batabona nyine bashobora kuza barabaho. None se icyo kibazo baba bagiye gukemura gute? Murakoze biri umutaka mugoroba mwiza.
Rengo mereka tugaruke ku mutumire wacu Godefroid Hakizimana ibibazo cyane cyane byasa n'ivyegarejide zisanzwe ishinzwe gukurakuranya cyangwa kugabangana umuriro ariko namwe ngira hari cyo mu kivuga ko mwishure Prida na Sabiyumva.
Uko Prida na Sabiyumva basa nabo bagije kibazo kimwe kuko ari Prida ari Sabiyumva bose bavuga ku bizerekeye ikurakuranwa ryo gutanga umuyaga nkuba mu gisagara cya Bujumbura. Na cyane nkuko Sabiyumva yavuze ko amatara guma acika avuga ati none mugiye gukora iki kugira ngo ibyo bintu bitoregwe inyishu cyanke nkuko Prida yavuze ati inzitizi ziri hehe. Na cyane mu kuvuga yuko bavuga ko hari ingomero zari kubakwa zikaba zitarubakwa inzitizi ziri hehe nabanza ashaka kubanza kwishura yuko ikurakuranwa ryo gutanga umuyaga nkuba ari ikurakuranwa rikogwa mu makarite kugira binganye mugabo urashobora gusanga rejidezo ndayivugira kuko dusanzwe dukorana kuko bakukira ubushikiranganji birashobora gushika yuko nka karite tuvuge bahaye nka Musaga haramukiwe nka Kanyosha canke Carama ugaca usanga hariyo nk'ingorane mu kunsinga ku mihora ijana umuyaga nkuba bishitse uja nko mucara mare yarira mu kibu ugasanga rero rejidezo yirutse guja gukosora izo ngore nza baye muri ico gihe carama ntironge. Mugabo uburyo tugiye gukora nuko nomenyesha yuko murabona mu gisagara cya Bucumbura insinga zitwara umuyaga nkuba duca mu kuzimu cyane cyane nka muri nka Rohero buyenzi bwiza nyakabiga ngagara kabondo bisagara amakarite ya kera insinga zinganya imyaka nakaguba za kera nizo kugikoroni ubu rero ugacu sanga zamaza zononeka ari cyo gituma usanga bicikagurika mugabo twaronse igihugu cy'u Burundi cyarunse ngurane mu gihugu cy'Ubushinwa z'imiliyoni 155 kugira ngo ibyo nsinga zose ziri mu kuzimu zishaje tuzikureho haje unshasha regize zumbere ikironka n'uburyo kudasubira guhomba kuko umuyaga nkuba kenshi nk'inzinga iyo zishaje uratakarira mu kuzimu ugasanga na regize zo irahombye mu mafaranga yari umunyaga nkuba wari kudandazwa iyo kabari nyishuri ya mbere ko tubwiye gukosora ibyo by'umuyaga nkuba ujanye utuvuye utaron ushika mu bantu kubera izo nsinga ziguma zishaje ziguma ziriko zirashe ikigira kabiri Prida yavuze ati ingomero zari kubakwa zigeze hehe inzitizi n'izi kuko nari navuze mu ntangamarara navuze yuko u Burundi muri iki gihe tuvuze dukeneye umuyaga nkuba ufise unganya n'ingufu za megawatt 30 mugabo uravye ibyigwa twakoze uko ibihe bigenda tubona yuko nko muri mwaka 2020 tuzoba dukeneye nk'umuyaga nk'ubushika urenza megawati 100 aho rero ntitwo leta ntiyoheza ngo yicare ibandanye irondera nico gituma wa mugambi guteza imbere iki gice kijyanye n'amasoko ntangaguvu hariho ya migambi nababwira yuko bakingomero kuri kirasa kuri ruzibazi dushigikiwe n'igihugu cy'Ubushinwa kubaka kuri ruzi kaburantwa dushikiwe n'igihugu cy'Ubuhindi na leta yo nyine yakuye amaboko mu muzi kabiri kwirubaka urugomero rwa Mpanda hanyuma na Jiji Murembwe ku nzuzi za Jiji na Murembwe aho twaronse imfashanyo za zibanki mpuzamakungu y'isi yose niba ariyo bita Banki Mondiale ni banki y'iterambere ya Afrika ariyo bita BAD ni banki y'iterambere y'ibihugu by'Uburayi ariyo bita BEI izo ngomero nazo tukaba twibaza nko umwaka w'2023 tuzoba dufise umuyaga nk'ubushikane ingufu zirenza megawati 200 aho naho igihugu cy'u Burundi kazoba cikwije tuzoshora mbere no gushora mu bihugu bibanye nko muri Tanzania mu gisagara cya Kigoma aho naho nyene bakeneye umuyaga nkuba
yego mpe murakoze Godefroid mugitangura mwavuze yuko leta ifise politique yo kurangura umugambi wo guteza imbere amasoko ntanguvu aho bahara amategeko agenga iyo politique cyangwa ningene iyo politique yoja mu ngiro mufise mu majambo make
politique yose kugira ngo ikogwe neza itegeza kwama ifise amategeko ayigenga ico bita mu gifaransa cadre legal iyo ico gisata ryo kijanye n'amategeko agenga iyo politique igihugu cy'u Burundi cyane cyane leta ari bijejwe iruka mu kwezi kwa kane k'umwaka wa 2015 haheze imyaka 2 yarashizeho itegeko rigenga ico gice kijanye n'umuyaga nkuba iryo tegeko naryo rivuga ingena imigambi yoshigwa mu ngiro n'ingene leta yokorana n'abagwiza tunga kuko murazi ko kuva mu myaka iheze byose ari leta irondera amafaranga kugira ngo ishobore kubaka izo ngomero ikore n'ibijyanye no guteza imbere ico gisata cy'umuyaga nkuba ariko leta yarabonye kwitoshora kubikora yonyine ari naco gituma nkuko muzi abagwiza tunga nabo nyine bafise uruhara kugira ngo igihugu itere imbere leta rero yashoboye kugurura kugira ngo abagwiza tunga nabo nyine bashobora kubaka izo ngomero mugabo baheze badandaza umuyaga nkuba kuri sosiyete y'igihugu ariyo rigidezo
nshuti mwese mukunda radio ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha turashimiye ingenieur yadufashe mu ngabo y'ibyuma hamwe na Facile yadufashe kugiranya ibiganiro twateguriye turashimiye namwe nshuti mwese mwadutize amatwi kandi turote yakamo mubandaje mukurikirana ibiganiro bya radio ijwi ry'Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.